Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatatu Nyakanga umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane. Inshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira Radio Nzamba agateka kawe, ndabahaye miri wenda bahani ikaze muri ano makuru twabateguriye. Aya nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira: itozwa ry'amafaranga agenewe amatora y'umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatanu rikorwa n'imbonerakure za CNDD-FDD irabandanya mu gihugu. Kuri uyu wa kabiri mu isoko ya Gitaza muri komine Muhuta, intara ya Rumonge, nta muntu n'umwe yari yemerewe kwinjira mu isoko aterekanye ko yarishe iyo ntererano igenewe umugambwe CNDD-FDD. Ingendo ikaba inegurwa n'urunani rwa politike Sefo Hahusha, aho rubona ko uwo mugambwe wiyemeje gukora nk'uko atayindi migambwe iri mu gihugu. Umunyeshuri wo mu ishuri shingiro wese azoba yaronse n'imiburiburi ibice 32 ku ijana mu kibazo cya leta cyo mwaka w'icenda azoshobora kubandanya amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro. Byaraye bishikirijwe n'umushikiranganji w'indero mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi na SEB. Babona ko ayo manota ari make cane ku munyeshure aziga kubandanya amashure. Ivyo ngo bizoheza binanize n'abarezi bagiye kubakira kuko bazoba bafise ubumenyi budahagije. Reka nsubire ndabifuriza ikaze mu kanya makuru nido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru twabateguriye tuyahereye meyavugwa mu gisata cha politiki. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri zone Gitaza komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Bidoga bavuga ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uguma ubatangisha amafaranga ku nguvu ayo bise ay'intererano y'amatora yimirije. Bavuga ko kuri uyu wa kabiri inzira zose zija mu isoko ya Gitaza canke zisohoka zari zigenzurwa n'imbonerakure, atawasohoka adatanze amahera. Bemeza ko ivyo bariko barabona muri kino gihe atavyo bigeze babona n'igihe igihugu cari mu ntambara. Iyi nkuru tuyibaze Eddie Claude Nininahanzwe.
Abanyagihugu bari baremye isoko bavuga ko kuyisohoka vyababereye ikibazo kuko ata n'umwe yasohoka adatanze amahera yo guterera amatora. Eka ngo n'abari barayatanze ariko batagendanye udutike tuvyemeza ntibari bemerewe gusohoka batarishe.
Isoko bakinze umuntu wese yinjira mu isoko ntirikunda ko asohoka adatanze intohera z'imigambwe yabo kabisa. Barahunga baneshe umutekano mu isoko, bafise ubukike, batereye bakabusiga muhira, ababwira ngo kasigaye muhira umusanzu zica amahera menshi kwego. Si ibintu ariko baragira asa n'ibintu noneho guhungabanya umutekano, guhungabanya umutekano kabisa. Ubenegihugu bimeze birayo nk'uko.
Bemeza ko amagorwa barimwo muri kino gihe atayo bari bwigere babona naho igihugu cari kikiri mu ntambara. Bakabazwa n'inyifato y'urwaruka rw'imbonerakure rukora ibidakogwa mu kwaka ayo mahera.
Ibintu bagize mu gihe cy'intambara ntavyigeze biba, ari mu gihe cy'intambara ntavyigeze biba mu bijanye no gutoza amahera amwe n'uko. Abantu baratozizwa na forudegeri izindi ntererano z'ibikina biriya, ariko ibintu bagize uwo munsi ni ubusuma bwigendera no gusahura asa no guhungabanya agateka k'umuntu kweri k'umwenegihugu yimenewe nabi kabisa. Ego natari kabisa asa babare kuye kwizo mbonera kure iko zirafata abanyagihugu nabi cane. Ntamuntu asohoka adatanze amahera.
Tubibutse ko iyo ngingo yo gutangisha amafaranga abanyagihugu yafashwe n'uburongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu Reverian Ndikuriyo mu ntango z'ukwezi kwa munani guheze avuga ko ari intererano y'amatora yimirije yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi.
Edi Claude ni nahazwe arakenuye ingendo y'umugambwe CNDD-FDD y'ugutoza intererano ku nguvu mu banyagihugu atawuvuyemo yerekana ko uwo mugambwe wiyemeje ko atayinde migambwe iri mu gihugu ivyo binegurwa na Frederic Bamvugiyumvira arongoye urunani rw'imigambwe CFOR arusha kuga Federico Bamvugiyumvira ivyo umugambwe uri ku butegetsi wabigize umugenzo kukaba ari uburyo bwo kunyaga abanyagihugu ubaburabuza mu kubatera ubwoba maze bakabuzwa n'ivyo vyose amategeko abemerera
muri sefo rengera tubibona nuko yari ingendo mbi kandi igayitse kandi atari nshasha yamyeho hari ubundi buryo bwo kunyaga abanyagihugu ubwa mbere twagira tuvuge yuko umunyagihugu arabwa na leta atarabwa n'umugambwe kuko abanyagihugu bose ntibari mu mugambwe umwe itegeko ribwirizwa nshingiro ibwirizwa rigenga amatora birarekura ko umunyagihugu wese yinjira mu mugambwe ashaka icyo tubona nuko uyu mugambwe uri ku butegetsi utemera ko abanyagihugu baje mu migambwe bashaka ahubwo wifuza ko bose bokwira muri iyo nkoni imwe ariyo mugambwe wa CNDD-FDD maze bakaba cura bufi na buhoro uko bavyumva bisunze ko bategeka igihugu bisunze ko bategeka umugambwe ubu rero bigezeho aho usanga abanyagihugu kubera ngo badafise icerekana ko batenterana y'uwo mugambwe basigaye babuzwa kuronka ivyo babwirizwa kuronswa n'ubutegetsi intwaro no kuvuga ko bataja kwa muganga ko bababuza kwinjira mu isoko ko bababuza kuronka ibi nabiriya abakeneye ibikaratasi mu makomine bavuga bati banza werekane ko waterereye umugambwe bimwe kera byo ku ntwaro y'umugambwe umwe nivyo biriko biragaruka bariko baravuga bati naho tuvuga imigambwe myinshi ni kumunwa nta migambwe myinshi twemera twebwe twemera umugambwe wacu gusa n'umugambwe umwe kira noneho umukuru w'umugambwe nyene Reverend Ndikuri yaravuze ati burya nta mugambwe nta gihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi ni CNDD-FDD no kuvuga aritiranya igihugu n'umugambwe iyo tumaze kugera ngaho bica bigorana kuko ibintu byose bica bigenda kononekara
Frederico bamvuga inyumvira abandanya gabisha umugambwe CNDD-FDD ko azogera igihugu kishura ivyo ukora uvyitirira leta agahanura umugambwe uri ku butegetsi kuvabanura niyo ngendo ahubwo leta igashinga ikigega c'amafaranga yo guha imigambwe ataka mwana wa mama mu gihe c'amatora dusubire tumukurikira
turabasaba abarundi kandi tugasaba cyane cyane n'uwo mugambwe CNDD-FDD utandukanye vya leta ni by'umugambwe CNDD-FDD kuko ejo nibaze batangare ibyo ariko baravuga ejo bihindukiye bagasanga by'ukuri nta mugambwe nta gihugu ibyo umugambwe zo wararonse bizoja mu by'igihugu iyo batatandukanye rero ibyo bibiri uyu munsi ejo bizoca bihindukira bigenda uko ndiko ndabivuga ica kabiri nuko abantu bazozezwa kuringaniza iby'imigambwe bakaburireza yuko umugambwe utegeka n'imindi migambwe idakoresha amafaranga y'igihugu amahera y'igihugu arazwi aranditswe amafaranga y'igihugu naba y'igihugu maze haboneke ishirahamwe ritoza amahera y'umugambwe kuryo babigira muri za Amerika hakaboneke ishirahamwe ritoza amahera y'umugambwe we wa mugambwe ukunzwe ukaronka menshi udakunzwe ukaronka make kandi abayatanga bayagatanga kubera ugushaka kwabo atari kubera bariko barahimirizwa n'abafisi ibigwanisho n'abafisi igiture ntibikunda ntidushira ko igihugu umwe nuko abo rero no bazeza bagafasha igihugu maze amafaranga abonetse bikagenda uko hanyuma ikindi gishoboka nuko uko hazaba amatora hazarategekanywa amafaranga baha imigambwe kugira ngo imigambwe ntize kurondera amahera hanze baronkanishwa amahera na leta kandi angana ivyo nivyumviro ndiko ndatanga gutyo kugira ngo tuze tubuze ingendo igayitse y'umugambwe uri ku butegetsi wo gufata abanyagihugu bose kabashira mu isaha imwe ukirigura abatoteza ngo nibatanga amafaranga y'interano y'umugambwe kandi batari muri wo hanyuma ibyo rero ibingendo yohagarikwa kuko ningendo iriko irononera abanyagihugu iriko irateranya abanyagihugu n'uwo mugambwe uri kurigenza bunyamaswa nagira mvuge kandi kuyo mugambwa ko wakenesheje abarundi kwa barundi bakenye atari gice ko bakenda kumuvyimba ubasaba amafaranga utabahaye ahubwo wababujije.
Inzamba
amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata c'indero. Umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi Françoise Yarimana ejo yarashize ahabona amanota yafatiwe ko ku kibazo gitanga uburenganzira bwo kubandanya amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro, no kuvuga ko umunyeshuri wese hazoba yaronse n'imiburi 32 ku ijana azoshobora kubandanya ayo mashuri. Yamenyesheje ko umunyeshuri nawe azoba yaronse 50.5% n'ayarenga nawe azoshobora kwemererwa kwiga mu mashuri ya leta canke ayabikorera utwabo afise uburaro. Muri rusangi mu gihugu cose ico kibazo ngo catowe ku bice 79% ku ijana n'abagikoze bose bashika bangana 79% n'47%. Dutega amatwi umushikiranganje François Havyarimana.
Twihweje ingene abanyeshure bamenye tugafatira kandi no kubibanza dusanzwe dufise mu mwaka wa mbere w'amashure y'inyuma y'ishure shingiro. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwaciye bufata ingingo zikurikira. Abanyeshure bemerewe kuja mu mwaka wa mbere w'amashure y'inyuma y'ishure shingiro babwiza kuba baronse n'imiburiburi amanota 68% ni ukuvuga amanota 32% muri iki kibazo cha leta twita concours national. Ni ukuvuga yuko abanyeshure bamenye ku rugero rw'ibice bingana 79 n'uduce 8%. Abanyeshure bayobewe bangana n'ibihumbi 16,097, ni ukuvuga abanyeshuri 135 kuri buri komine canke ni ukuvuga abanyeshure 5 bayobewe ku mutumba. Abo rero bayobewe barashobora kuza kwiyandikisha muri ya mashure y'imyuga twita amasantre d'enseignement des métiers canke bagasaba ibibanza byo kudubura ku mashure izo bibanza bisanzwe biriko. Abanyeshure bamenye iyo konkuru bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro canke kuja mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura mu bisata vyigisha ubuhinga, no kuvuga refere technique scientifique, indimi canke abigisha ibyo abiga ibyo kwigisha. Abo nabo babwiza ko barose amanota 101/200, ni ukuvuga amanota 50%. Tukomenyesha yuko muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura mu banyeshure tuzokwakira mu mashure y'uburaro hiyongeye ko abanyeshure 5,000, ni nacyo gituma mwumva amanota twakiriye ko mu kuja mu mashure y'uburaro ari makugiranije nayo twara dufatira ko mu myaka iheze. Tukomenyesha kandi yuko abanyeshure babatwa bashoboye gutora icyo kibazo cha konkuru bose bafite uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro, ni ukuvuga umunyeshure w'umutwa ashobora kuba yaronse n'imiburiburi 68% afite uburenganzira bwo kuja mu mashure y'uburaro.
Urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi ruranegura amanota yaraye afatiwe ko n'ubushikiranganje bw'indero kugira abanyeshure baje mu mashure yisumbuye. Antoine Manuma arongoye urunani FNACB abona ko abo banyeshure bazogira ibibazo vyinshi mu mashure akurikira. Ivyo kandi bikazosaba abarimu babigisha gukoresha inguvu nyinshi kugira bagire ubumenyi buhagije. Kugiwe iyo ngingo ije kunigira mu menshi ibijanye no guharanira ubumenyi bwiza kurikira.
Nimba mu kibazo cha leta konkuru national abana baheza umwaka w'icyenda bari babajijwe uko bikwiriye, ayo manota ni make cyane. Umuntu aravye uburemere bw'ivyigwa baba bagiye gukurikirana inyuma y'ishure shingiro. Ibihengeri umwana abaduganye bigwa kumwigisha ategerezwa kugira utwigoro tudasanzwe kuko uko bigenda kose ategerezwa kuboneka abo aramurira kaminuza naho mu myaka ya mbere inyuma y'ishure shingiro hayoberwa abatari bake kubera kugumirwa dusaba abigisha gukomera kwibanga ntibacike intege bame barajwe ishinga n'ukuramurira igihugu ariko twagomba twibutse leta ko abo bigisha nyene batashimishijwe na wa mugambi wo gutunganya gushasha imishahara ariwo politique salariale kuko akarusho wabazaniye atari kanini kuri cya gice cy'umushahara cyasubirira uturusho bita paramfua mu runani rw'amasendika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho mu Burundi FENASED tugasaba isuzumwa ry'uwo mugambi kugire ahari agahaze hagorogwe mbere tukabona ko ikibazo cy'umushahara cyo kwicarirwa kugire agahembo kubigisha n'abandi bakozi bo mu gisata cy'indero harimo nabo muri kaminuza ya leta gafatire ku buzima tugezemo nanone nta mwimbo ushimishije ushora kuva ku muntu yaraye ubusa
kuri no nkuru ivugwa mu gisata cy'indero duceye dusozera ko amakuru twari twabateguriye kuri uno wa kabiri reka nshimire mwebwe mwese mwaduteza abiri nshimire na bagenzi banje bamfashije kuyegeranya kuri mikoro mwari kumwe na Josine Kaze ndabifurije kuranirwa mu byo murimo naho ubutaha.